Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Tanzania, umuhuza mu bibazo by'abarundi yatangije ibiganiro n'impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Icyakora amashyirahamwe menshi yagombaga kuva mu gihugu cy'u Burundi ntiyabonetse.
Umuntu yohirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyicankirinde, aho niho rusobonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo. Twebwe tuja tuvuga yuko byabananiye.
Uwo ni Gabriel Ufiri uyobora ishyirahamwe Olucom rishinzwe kurwanya ruswa n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta. Iyo nkuru n'izindi zirimo igitero mu ntara ya Cibitoke turayigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, haravugwa igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyakomerekeje abasirikare b'igihugu. Icyo gitero cyaraye kibaye muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo muri ako karere barasaba ko hongerwa umubare w'abashinzwe umutekano. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diandos.
Uwo mugwi w'abantu witwaje ibigwanisho utaramenyekana wategeye cy'isaha zine z'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Mu makuru umuvugizi w'igisirikare yahaye abamenyeshamakuru b'i Bujumbura avuga ko abo bantu baje bazananye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakinjirana ku rubibe rw'icyo gihugu n'umutumba wa Nyamitanga wo muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Amakuru amwamwe avuga ko abasirikare bane aribo baguye muri icyo gitero, bandi batandatu barahakomerekera. Ariko Colonel Biyereke Floribert avuga ko ari umugwi w'abasuma kandi ko wakomerekeje abasirikare batarenga babiri nyuma yo kuhata inkoho imwe yo mu bwoko bwa Semikalashnikov.
Bakaba bari bagamije kwiba ahantu bita mu Nyamitanga, ku mabutike yo mu Nyamitanga. Aho rero bahageze baciye bagwa mu mutego w'abasirikare bacu bakorera muri ako karere, hanyuma barabivuna. Muri uko kubivuna rero hariho inkoho abo nyine bari baje gutera bahataye. Iyi nkoho yitwa Mikalashnikov, ariko natwebwe twakomerekeje abasoda babiri ubu ariko baravugwa. Abo rero bateye baciye bongera basubira muri Kongo, bahunze bafata inzira ija muri Sange, hawita Sange niho batumbereye baje.
Amakuru dukura mu bajeje intwaro mu ntara ya Cibitoke avuga ko atakintu kiramenyekana cy'abanyagihugu coba carahononekariye. Nayo ku ruhande rwabo barongoye bobo basaba ko inzego z'umutekano zogwizwa muri ako karere. Colonel Biyereke Floribert avugira igisirikare cy'u Burundi yabandanije asaba kandi ko abo banyagihugu bokorana n'inzego z'umutekano.
Icyo twababwira ni uko boguma bakorana n'inzego zo kwivuna abansi hamwe n'igipolisi, kurya nyine twama tubibasaba bagize inkuru bamenya bakayimenyesha hakiri kare kugira ngo bashobore kubakingira. Hanyuma namwe murabizi abamenyesha amakuru ko ubu hasigaye hari ibintu bishasha by'abagizi ba nabi, ibyo bita mu Gifaransa ribandi transfrontalier, usanga batagira ahantu ubabariza bava bakaja handi, ugasanga bakorana n'abantu b'ubwoko bwinshi. Ibyo murazi ko bihari mu bihugu byo muri Afrika, twe tubona ko ari ibintu bisa n'ibyo biko biraba. Rero nuko twebwe tuguma turikanuye hanyuma tukakingira abene gihugu.
Twibutse ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hari igitero cyabaye ku mutumba wa Ruhagarika wo muri iyo komine nyene ya Buganda, abantu bagera kuri 226 barahasiga ubuzima. Inzego z'umutekano zikaba zavuye zerekana mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwiyemerera ko yari arongoye umugwi wakoze ubwo bwicanyi utumwe n'umuhari Red Tabara. Bivugwa ko urongowe na Alexis Nduhije, umunyepolitike yahunze igihugu, umukuru w'umugambwe MSD. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, hatangiye ibiganiro hagati y'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa n'amashyirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki. Umuhuza yabatumiye mu rwego rwo kwegeranya ibitekerezo bizajyanwa mu biganiro nyirizina biteganyijwe mu cyumweru gitaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave, niyo nkuru uri Arusha muri Tanzania.
Amashami yigenga adaharanira inyungu za politike, ugwaruka, abakenyezi n'amashengero yatumwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania ni hafi 20. harimo ababa mu Burundi n'abandi bahunze igihugu. Ku munsi wa mbere w'iyo mibonano, ibiro by'umuhuza byasanze igice kinini cy'abatumiwe bava mu Burundi batitavye. Amwe mu mashirahamwe yasivye ni Nkuru na Nipiske Burundi, Capes Plus n'izindi. Ku izina ryamwe muri ayo mashirahamwe, Hamza Vinaburi Kukije yabwiye Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura kw'ico gice c'ibiganiro categuwe nabi.
Twibutse ko mu birori byo gusozera mu cyumba cy'ukugira kane yarusha umufasha yaratangaje cese yuko arangije ibiganiro byo hanze bya hagati y'Abarundi. Uburundi bumaze gutera intambwe ishimishije mu kwitegura amatora ya 2020. Ibiganiro shingiro rishasha rishingiye ku byumviro by'Abarundi hagati mu gihugu no hanze byaratoye ku bwinshi. Mu gihugu kigenga ugiye kuringaniza amatora seni washyizweho, eka na kwa rupapuro rw'inzira hagati y'abanyepolitike rumaze kuboneka. Piske buri na Capes Plus rero turibaza icyo bagisigaye guharirirwa ko uno munsi mu gutegura amatora 2020 atari guherekeza uto twigoro twose tuhagaze ku bwigenge bw'igihugu.
Yamara bitavye bo bose ko babibona. Gabriel Rufyiri atwarisha hamwe Oricom abona ko abadashaka kwitaba ibiganiro aribo bafatiye Abarundi amaboko mu mugongo.
Umuntu yohirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyica nkirinde, aho niho rusubonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo. Twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye, nta kindi twe twifuza yuko abariko barahuza bufata ingingo zikwiye kandi barabishoboye. Nta ntibishoboka yuko abantu 10-15 kubera inyungu bariko barakuramwo baza kuboha ngo babuze ukutera imbere kuri miliyoni 10 z'Abarundi kubera inyungu z'umuntu. Ivyo ntibishoboka.
N'inama nkuru y'ugwaruka mu Burundi ntiyitavye ivyo biganiro. Erasa Nzosaba yitwara yarungikiye ugwanika umuhuza amusaba guhindura isango. Ikindi ugwaruka rusaba ni ukubahiriza ibiri mu butumire, hakavugwa ivyerekeye amatora yo mu mwaka w'2020 gusa. Hamza Venaburi Kukije arafise icyo ahuriza ko n'inama nkuru y'ugwaruka mu gusiba.
Hanyuma kandi twibuka ku kwezi kwa gitugutu ari ukwezi k'umubabaro ku Burundi, mbere ukwezi kuduhuza twese mu kahisi kacu ku Burundi. Aho twibuke umugano wadozwe rwa Gasore yazize ukwikukira na Melchior Ndadaye yazize demokrasi. Iki gihe rero nicari gihe gishemeye c'imbari za politike zitabura mbere n'ivy'abantu usanga bariko batahurizako. Igihe ubufasha waba ufise canke kariya koza kaze kugungura kusemo tumaze kugera ko byubahirije amateka n'amasezerano ya kakarere na mpuzamakungu.
Abitavye bobo basanga iyo mvo idafashe
kira. Noneho ico tuma kwa Gasore na Ndadaye uno munsi bibukwa suko bamwe bavyumvira. Twe twiyumvira yuko ico baneziraho bari uno munsi nuko bubona ko Barundi bose babanye mu mahoro, bayaga basangira ijambo, bakumvikana ingene Uburundi bweje ubwo bari Uburundi. Nivyo byabanezera.
Ngushika ubu nta uramenye intererano zimaze gutangwa nabo baserukira amashyirahamwe yigenga bitavye kuko umubonano wabo n'ibiro by'umuhuza uri kubera mu ibanga ntangere. Ico bikoze imbere y'uko binjira, bamwe muri abo batubwiye ko bashikiriza ku mabi n'ubwicanyi byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 abafungiwe vya politike yonyangwa ry'agateka kazi na muntu gutahukana impunzi n'ibindi. Byekurabine Nkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ikibazo cy'abangavu baterwa inda n'abagabo ndetse n'abasore, hanyuma abo bakanga kwiyandikishaho abo bana bavutse. Ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Tim Stockley Mutijima.
Nari umunyeshuri narigaga kundara n'umusore birangira nteye inda ahita akacaho aragenda ajya kwihisha. Nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ndaniyakira, nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenze.
Iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu. Uretse uyu wayitewe n'umusore hirya no hino mu Rwanda, iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo. Abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha, na cyane ko abenshi baba bava mu miryango ikennye. Aba ni bamwe mu byo byabayeho baganiriye n'ijwi rya Amerika mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana, umwana ni twebwe arushya twenyine. Mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, umwana ni twebwe arushya twenyine. Ariko mu gihe umwana yafite papa na mama ukora ku iburyo n'ibumoso. Yeba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona.
Duhura n'ibibazo mu mago, ubuse najya kubwira mama ati ntisabune mpa buri kimwe cyose, ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka kareba n'umuturage nakorera.
Igihangayikishije cyane abawo muri Nyamasheke ariko ni uko babo babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere.
Abana bacu twebwe batwanditseho two bwacu, ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha. Inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa. Kubu ntaho bafite habarizwa.
Akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa, n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ngubu se nakiyandikisha aho umwana nkazamuremera iki mfite? Twumva nyine mwajya mudufasha mukabwira bari abasore bakatwandikishiriza abana.
Bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore. Aha naho ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini, ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe.
Twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi. Noneho nk'umuntu ugiye gushyingirwa muri kiliziya gatolika, paruwasi irimutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye, noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe. Noneho nk'umuntu utaba ufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha, urumva we ari nko muri indi dini, urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa.
Inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza kwandikisha abo bana, hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe. Bwana Habiyaremye Pierre Celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara.
Icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere, yaba se amwemera yaba atamwemera, kuko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu. Ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha, kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko. Igihe umukobwa yaduha amakuru natana yaduha, tuzakomeza tuyakurikirane. Mwarabyumvise ko ngo twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa, tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru, bizagenda bicika.
Ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe, aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu Rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi 600 y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi 60 aribo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda. Ubwo yatangizaga umwaka w'ubucamanza kuri uyu wa gatanu, Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko nta nyoroshya cyaha na nto yikwiye kubaho kuhamijwe ibyaha byo gusambanya abana. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2952 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9999 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubu noneho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro kwa Nyaburunga dutegurirwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikazi ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC kwa Nyaburunga uno munsi mu kiyago cuno munsi tuganira ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi kwa 2021 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaragandaguwe amaze kugandagurwa ugujyogandagurwa ryakurikiwe n'ubwicanyi bw'isinzi ry'abarundi mu gihugu cyose. Ibyo bihe bigoye igihugu gihitiyemo ngiy'imyaka 2025 irigoroye inyuma y'igihugandagurwa rya president Ndadaye Melchior n'abarundi isinzi gushika uno munsi inguma ziracyari ntoto mu mitima y'abarundi. Aho tugeze hari urubanza rwaciwe bwerekana abagizwa ko boba baganaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, ariko hakaba abandi bemeza yuko bene gutegura iryo gandagurwa atari bo bafashwe by'ukuri, ho bafashwe kumbure ababishyize mu ngiro. No munsi umugwi w'igihugu ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha abarundi n'urashobora kugaragaza ukuri kuzuye kuvyerekeye igandagurwa rya president Melchior Ndadaye yahavuye yitwa injungu ya demokrasi n'ubwicanyi bw'abarundi isinzi bwakurikiye. None no munsi abarundi bomenye iki kuvyerekeye ako kaga kashikiye Burundi mu 1993? Ibyigwa bokura muri ubwo bwicanyi n'ivyo bihe bigoye coco n'ikihe? Turi kumwe n'abatumire batatu: Honorable Pierre Claverie Nahimana arongoye umugambwe, Sanya Frodibu wari ku butegetsi mu 1993. Honorable mwaramutse.
Ego ndaramukije, amahoro n'agatega kuri bose, kwa twumviriza bose mwakoze kutumira muri iki kiganiro.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Terrasse Mushano. Terrasse Mushano nawe yaserukiye ishyirahamwe ACE Genocide Cyirimoso. Mushinga nawe Mushano ndakuramukije.
Ndabaramukije, ndaramukije n'abarundi n'uburundi buziriho nyabwoko.
Urakoze. Uwo turi kumwe kandi ni Serge Nsabimana ajeje kumenyesha amakuru mu runani rw'abacikacumu bihonyabwoko by'abahutu bo mu 72 imbere n'inyuma yawo. Mushinga nawe Nsabimana mwaramutse.
Mwaramutse neza, turabaramukije, turaramukije n'abarundi bose twongera duhoza n'abahoze ko n'iryo hanyabwoko ryakorewe abarundi.
Murakoze. Mbere kwa Honorable Pierre Claverie Nahimana yararongoye umugambwe Sanya Frodebu, arongoye umugambwe Sanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 ari nawo ukomokamwo Perezida Melchior Ndadaye yaganaguwe kwa 2021 gitugutu umwaka w'1993. Honorable, uno munsi inyuma y'imyaka 25 Perezida Melchior Ndadaye aganaguwe, hari ikintu cyanditswe n'ikaramu y'icuma mu mutima wa Sanya Frodebu?
Nyene cubahiro Ndadaye Melchior yari perezida w'igihugu cy'u Burundi mu gihe cy'1993 imbere yo tariki nyene turiko turahimbaza rero imyaka 25 agandaguwe bunyamaswa. Muti mbega muri Sanya Frodebu ku mutima wacu mbega hari ikintu kiriyo gikomeye dufise
gisa n'icyandikishije ikaramu y'icyuma?
Twebwe icyandikishije ikaramu y'irangi rikomeye kidashobora kuva mu mutima ni cyane cyane iragi yasigiye igihugu cy'u Burundi. Iragi ryiwe rishimikiye ku migambi yarafitiye igihugu cy'u Burundi, ari byanatumye mbere n'igihugu gica kivuga kiti dutegereza kumugira incungu ya demokarasi. Niko byagenze. Intwaro twarimwo twari tuzi twese ko ari intwaro y'igikenye, intwaro ya gisirikare, iterekwa yuko umwene gihugu ashobora kwitorera umu rongora icyo gihe ndadaye rero yarahagurutse aravuga ati ntibikunda cyo cyo Burundi gitezwa guhinduka cinjire mu ntwaro ya demokarasi aho umwe n'igihugu ashora kuvugana kuronka nawe ijambo icyo rero cyasigaye mu mitima yacu ntigishobora kuvayo n'icyo tuguma duharanira
garuka ngiye kwa Terence Mushano muri ase genocide kirimoso akaga Burundi byinjemo kuva kwa 2021 gitugutu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hari icyo kasize muri ase genocide cyari kicwe irangi ritazimana
imyaka 2025 iheze Burundi bwinjiye mu kaga kuva itariki 2021 y'ukwezi kwa gitugutu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu n'imyaka y'agahinda imyaka y'intuntu imyaka aha Barundi bibuka ikidengere c'amaraso yasesetse icyo rero twebwe mu chatumye n'ishyirahamwe ase genocide kirimoso rivuka kugira ngo Barundi bose babone yuko bakwiye gucira imoso icyaha cy'ihonyabwoko byakozwe abatutsi bagatikira umukuru w'igihugu yapfuye n'abagenzi biwe abahutu b'abaporona bitwa ngo ni vyiso nabone bakishwa mbere yaho babagiriza ngo n'abarozi kubera yuko bataroye mu mugambwe warutsinze amatora ivyo rero twebwe ico twibuka kandi ubu ni igihe cyo kwibuka mbere dutunganya indwi yose y'icyunamo yo kugandara kubera ivyahistiye muntu atuzibagira mu kugira ngo bishobore gutegura kazoza ataraho si vy'akazikira n'inziko mugabo ukwibagira ni kintu kibi cyane harabuze ubutungane
agahinda intuntu ikidengeri cy'amaraso musa n'abavuga ko arize abatutsi gusa
bico nakubariye yuko umukuru w'igihugu nabo bari kumubishwe ivyo ntaho bideha nibiboneka ntivyabaye mugabo hariho uwo mugambwe Sahwanya Frode w'umugomba mubaze icegeranyo cya ONU mu gihe inama le conseil de sécurité des nations unies yashiraho yasaba umunyamabanga mukuru wa ONU Boutros Ghali ko yoshiraho umugwi w'ugutohoza iyo ngingo yafashwe na conseil ya sécurité ya ONU ni ngingo ya 10-12 parashizeho uwo mugwi urabitohoza neza ushika yuko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi rikurikiye urupfu ukwishwa ku mukuru w'igihugu
urakoze mpindukiye mu runani rw'abacika cumu ihonyabwoko ry'abahutu 72 imbere n'inyuma yaho Serge ujeje kumenyesha makuru mwugo runani turiko turavuga ivyabaye kuva kuwa 2021 gitugutu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hari cyanditswe n'irangi ritazimangana mu runani rw'abacika cumu 72 kandi tuvuga iby'icyenda na gatatu
ego cyane hariho icanditswe mu irangi ritazimangana kuko muri rya joro rya 2021 ry'ukwezi kwa gitugutu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu harabaye genocide
ihonyabwoko y'abatutsi
ndasigura harabaye ihonyabwoko kuko twebwe nk'abacika cumu bakorewe ihonyabwoko mu gihumbi kimwe magana cyenda na 72 igihe mu gihugu haziye demokarasi abarundi bakitorera umukuru w'igihugu twari tuzi kw'ibyo tubisezereye akababaro kadushikiye amakuba yadushikiye ivyo vyago bitazosubira gushika mu Burundi ariko muri rya joro umukuru w'igihugu yaragandaguwe n'abarundi baragandagugwa nagira nsubire nibutse ihonyabwoko hitwa genocide hariho ibintu bitatu biranga mu gukoresha uburyo bw'igihugu kandi hakagirwa n'abantu bakurikirwa bicwa agakoresha uburyo bwa leta icyo twabonye muri kijya gihe nuko indongozi z'igisirikare zatembagaje ubutegetsi zikagandagura umukuru w'igihugu leta barundi bari bitorewe irakwa ububasha irahunga hanyuma uburyo imiduga amaburende y'igihugu arakoreshwa abantu barishwa habandanye yaho nyabwoko byakorewe abahutu iciyongeye ko nuko n'abaharanira demokrasi le democrate burundi bose bishwe baragandagurwa rero duca tubona yuko habaye ihonyabwoko by'abademokrate babarundi
ihonyabwoko by'abaharanira demokrasi aha ndasubiye muri sa nyafode wu yaramutswa ubutegetsi 93 iganirwa rya president Amerikano ndadaye mwarivuze urubanza rwaciwe rwarerekanye ko hari abamugaraguye uno munsi murarukenguruka
imbere yuko mvuga yuko dukenguruka urubanza tarukenguruka nagomba nkumbure ngira ico mvuze kuri icyo kibazo cy'ihonyabwoko twibuke yuko mu mwaka w'1996 ubujye abantu bavuga ibintu batabizi byo ari byo gushika mu mwaka w'2000 harabaye ibiganiro Arusha muri imyaka 4 birongowe na nyenicubahiro mwarimu Julius Nyerere na Nelson Mandela abantu bakomeye muri Afrika bari bakomeye muri Afrika no ku isi yose bari bazwi kandi barungitswe n'amakungu icyo kibazo cya genocide cyaravuzwe cyane ngira ngo amezi n'amezi hanyuma muribuka yuko igihe kimwe cyaravuzwe icyo kibazo umwe wese avuga ibyo yishakiye mwarimu Julius Nyerere yaravuze ishengero rikuranye atwenga abantu arabwira ati uburongera mbwiza ukuri abarundi bose bavyumve n'isi yose ivyumve genocide muri aka karere izwi n'isi ama genocide azwi n'isi n'ama genocide abiri niko bimeze hari genocide yakorewe abatutsi b'abanyarwanda iyo ni ya mbere hakabaho na genocide yakorewe abahutu b'abarundi nizo genocide zibiri zizwi ku isi nizo zemejwe ibindi byose ni by'abantu bivugira uko niko kuri nta ibindi byose hari hiyo byo bita crime ukoze bw'ikibwicanyi ndengera butungane ivyo biriho mugabo tatangiye kuvuga genocide nibindi byo yarabitomoye ni hamwe ro baca mwita ngo ninganga buriri ibyo twese abantu bari bari cyo gihe baravyibuka rero
cyo bamwita bani bani bacu bamwita
abatashimye iryo jambo avuze bacu bamwita ngo ninganga buriri
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwikenyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi ndagukengurukire honorable Pierre Claver Nahimana nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Stavanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 aho president Ndadaye Melchior ni n'abamufasha ya bagandagurwa bagakurikirwa mbere n'ubwicanyi bwahitanye abarundi isinzi wakoze kwita ba kino kiganiro
namwe ndabacengurukiye cyane gose kuba mwateteka nyine icubahiro Ndadaye Melchior incungu ya demokarasi mugatunganya ikiganiro nk'iki ikimwerekeye kujya tube turibukanya icyo yari yize ku Burundi bwoba
urakoze ndagukengurukiye nawe Terence Mushano waserukiye ASRE Genocide Kirimoso wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe ndabakengurukiye
urakoze ndagushimire nawe Serge Nsabimana ujeje kumenyesha makuru ukaba wanaserukiye urunani rw'abacika cumu y'abanyabwoko y'abahutu 72 wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze natwe turabakengurukiye kuba mwadutumye ko mukaduha ijambo kongera tunahoza abarundi bose bakoze ko niho nyabwoko babuze ababo
nishimire namwe mwahisemo kugikurikirana ndabipfuza kuranirwa mu banyu no mu byanyu na ubutaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
ni
kuri icyo kiganiro kwa Nyaburunga dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalara wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Yale metokea hii.